Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanjye Fidel Niyonga.
N'urubyiruko rwa Commonwealth harimo ibihugu bitandukanye cyane cyane bya Afurika, Pasifika na Karayibe. Ikirugenza ni ukwigira ku gihugu cyane gifite amateka cyanyuzemo ariko banibanda no ku mateka yabo.
Uyo ni Ngabo Nziza Benan, umukozi mu bushikiranganji bw'urwaruka n'ubuhinga bwa none mu Rwanda mu ikoraniro ry'imiyabaga iva mu bihugu 40 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, amakuru twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Leta y'u Rwanda imesha ko igiye gutangura vuba gukorana n'amakungu kugira bimurire impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda mu kindi gihugu cyo kwemera kuzakira. Ni mu rwandiko rwashizwe ahabona na Leta y'u Rwanda kuri tariki ya 12 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2016 ibicishije kuri site yayo ya internet. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amahanga Louise Mushikiwabo yamenyesheje ko iyo impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro kandi hafi y'igihugu zamukamwo bituma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itosekara. Ku bw'u Rwanda amahirwe y'uko umutekano w'u Rwanda uhungabana bitewe n'impunzi z'abarundi ni menshi, kandi u Rwanda ntiruzobandanya gwemera ko imigenderanire rufitaniye n'ibindi bihugu iguma itosekara. U Rwanda rumenyesha ko mu mezi aheze rwasavye ibindi bihugu n'ayandi mashirahamwe guha ubuhungiro abarundi bari mu nkambi n'abari mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda. Nta gihugu na kimwe citavye ako kamo, naho umutekano mu Burundi ahizo mpunzi zavuye utiyongereye. Ku Buganda, umukuru w'umugambwe FDC ukomeye mu batavuga rumwe na Leta ya Uganda Kiza Besigye amenyesha ko afise ubwoba ko hashobora gutangwa ruswa bigatuma adatahukana intsinzi iteze mu matora y'umukuru w'igihugu. Besigye yamenyesheje ejo ku munsi wa kane ko aravye abanywanyi afise mu gihugu atankeka ko azotsinda, ariko afise amakinga ko hashobora gukoreshwa ruswa ku munsi w'amatora bigatuma atsindwa ayo matora. Yemereye abanyagihugu ko mu gihe yotsinda amatora yoshinga Leta y'ubumwe kandi azoshiramwo nabo mu mugambwe uri ku butegetsi NRM. Besirye amaze guhiganwa na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro zitatu zose. Mu ndwiza itariki 18 z'uku kwezi kwa kabiri niho igihugu cy'Uganda kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka. Sudani y'Epfo naho Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yaragenye umukeba wiwe Riek Machar mu kibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu. Iryo genwa rije gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ko umukono mu kwezi kwa munani no guhagarika intambara imaze imyaka irenga ibiri. Risubije ibintu nk'uko byari imbere y'intambara. Intambara yadutse mu kwezi kwa 12 umwaka w'2013 inyuma yaho Salva Kiir akuye mu mabanga icegera ciwe Riek Machar. Igihugu ca Sudani y'amajefo nico gihugu kimaze imyaka mike ku isi kibayeho cikukiye mu mwaka w'2011 igihe citandukanya na Sudani. Raporo yasohowe na mu kwezi guheze n'abagenduzi ba ONU kuri Sudani y'Epfo imenyesha ko Perezida Kiir na mukeba wiwe Machar bari bagikoresha ingabo zabo kandi bagirizwa kwica ba sivile no gukora ibindi bikorwa bituma bafatirwa ibihano. Amakuru kuri Siria, igihugu cy'Uburusiya cyatanze icyumviro cy'uko hoba ibiganiro byo guhagarika intambara muri Siria. Minisitiri w'Uburusiya w'imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov yamenyesheje ku munsi wa kane ko Leta yiwe yamaze gutanga urwandiko rw'ingene iyo ntambara yohagarara. Amakuru atangwa n'ibinyamakuru by'Uburayi avuga ko uko guhagarika intambara kotangurana n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu kuza nk'uko icyo cifuzo cy'Uburusiya kivuga. Ivyo binyamakuru bigaragaza ko hazoba ari kure kugira bakinge ku buzima bw'abanyagihugu buyangara mu gisagara cya Aleppo no mu micungararo yacu. abo ba diplomate b'abanyaburaya barimo na leta z'umwe za Amerika barafise amakenga kuri ico cifuzo c'u Burusiya bakabona ko ari amayeri yo gusamaza amakungu kugira Uburusiya bubandanye ibitero by'indege mu gisagara ca Aleppo. Inteko mvamakungu za NATO zigiye gufasha gukemura ikibazo c'impunzi n'abimukira ku mugabane wa Burayi. Ubwato bw'intambara bw'ibihugu rutura vyagiye hamwe mu kwivuna umwasi zitwa NATO buri mu nzira bugana mu kiyaga Aegean gufasha ibihugu vya Turukiya n'Ubugiriki guhagarika urudandazo rw'impunzi n'abimukira rwabaye ndanse mu mugabane wa Burayi. Bubaye bwa mbere izo nteko zija guhangana n'ibibazo by'impunzi. Umunyamabanga mukuru w'izo nteko Jens Stoltenberg yamenyesheje ejo kuwa kane ko ubwato bw'intambara butatu burongowe n'Ubudage bwarungitswe gufasha abasirikare ba Turukiya n'Ubugiriki bagenzura inkengera z'ibiyaga muri ico gikorwa.
Turashimiye Aloyis ku makuru ahejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere. Uhere mu Rwanda aho rwaruka ruvuye mu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza wifuza ko intambara yoba kirazira muri ibyo bihugu. Icyo nico kintu nyamukuru gikoranije imibabaga iva mu bihugu 40 byo muri uwo muryango. Kumuhinga muweje kwa kane bari bagendeye ugwibuso rwa genocide rwo ku Gisozi i Kigali ni nkuru ya Tabita Mukamusoni.
Ikintu nyamukuru kigenza ugo gwaruka gwavuye mu bihugu 40 ruje muri iryo huriro na mahoro n'iterambere mu bihugu vyabo kandi ayahagaze kugwaruka kuko nigo rukoreshwa mu mabi atandukanye. Iyo nama yaje kubera mu gihugu cy'u Rwanda kubera ku Rwanda gwabaye mu bibazo birenze iby'abandi ariko ubu rukaba gwarabivuyemwo gwarashoboye no gutera intambwe. Mu bushikiranganji bw'ugwaruka n'ubuhinga bwa none mu Rwanda bavuga ko iki gihugu cyahiswemwo kubera kahise yacu naho kigeze. Ngabo nziza Benan n'umukozi w'ubwo bushikiranganji ajejwe ibibazo by'ugwaruka.
Uru rubyiruko ni urubyiruko rwa Commonwealth harimo ibihugu bitandukanye cyane cyane bya Afrika, Pacific na Caraïbes. Cyo ikirugenza ni ukwigira ku gihugu cyane gifite amateka cyanyuzemo ariko banibanda no ku mateka yabo. So kuri bo ni ahantu bahuriye bashobora kwigira ibyo bihabahigira ariko banangurana ibitekerezo ku mateka y'ibihugu byabo bagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro.
Ibihugu bya Afrika byinshi muri ivyo byagiye bihura n'ibibazo bisa intambara zifatiye ku bwoko izo zikava ku macakubiri yagiye azanana mu bihugu by'abakoloni. Mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko kugwibutso rwa Gisozi handitse abanyarwanda nta bwoko bari bafise. Abahutu, abatutsi, abatwa vyazanywe n'abazungu, abadagi n'ababirigi bakoronije u Rwanda n'Uburundi. Ubwo gwibutso gwerekana ko ubwo bwoko butatu bwari bufatiye ku butunzi bw'abantu ariko budafatiye ku mazuru nk'uko vyagiye vyigishwa muri ivyo bihugu. Kera abatutsi bari abantu bafise inka nyinshi, abahutu nabo bakaba abantu bafise amatungo abayabaye na cane cane amatungo yo kurimamwo. Abatwa nabo bwari ubwoko bw'abantu baba mu mashamba batunzwe no guhiga cane cane. Umunyarwanda canke umurundi yashobora kuva mu muce w'abatutsi akaja mu muce w'abahutu kubera inka ziwe zapfuye agacaja gusaba mugenzi we w'umuhutu itongo ryo kurimamwo. Uri mu muce w'abahutu nawe ni kuvuga wa muce w'abantu bafise amatungo abayabaye nawe nyene yarashobora kuduga akaja muri wa muce wa mbere w'abatutsi kubera yaronse inka nyinshi. Umuzo w'abakoloni watumye iyo mice y'abantu yarifatiye ku matungo n'imibereho kandi basanzwe bakundana ihinduka ubwoko bufatiye ku mazuru. Ico gihe mu myaka ya 30 abanyarwanda baciye batangura kwangana bafubwoko gushikaho bashika kuri genocide. Ubu kugira basubirane ivyo muri kahise babivemwo bahisemwo kubana batitaye ku bwoko. Intumbero y'ugwaruka n'ukubaka bakirengagiza akahise n'ibitwararike ubwoko umwe umwe wese afise. Ivyo biri mu Rwanda no mu Burundi vyagiye bifata n'ibindi bihugu. Uyu mwigeme yaserukiye igihugu ca Cameroun avuga ko iwabo hari ubwoko burenga 300 n'indimi zingana n'ubwo bwoko bwabo ariko muri ico gihugu gushika n'ubu hari kibazo c'indimi bivuye mu karere umuntu abamwo. Nanjire no umwigeme yavuye muri Cameroon avuga ko igihugu cy'u Faransa kigifise ukuboko kunini kuri igihugu cyabo cha Cameroon ivyo bigatuma abavuga icongereza batigere baronka ibibanza muri leta kuronka kazi canke kwiga nkuko abavuga igifaransa babikoregwa.
Le pays camerounais est contrôlé par la France et les francophones ont un main droit. Au contraire, nous les anglophones, nous sommes la minorité, nous sommes pas vraiment représentés dans le gouvernement.
Bwiwe no kugurundi gwaruka gwaje muri iyo koraniro ugwaruka go muri ivyo bihugu bivuga icongereza rurashobora guhindura ibintu byose rukoresheje na cyane cyane amashyirahamwe adaranira inyungu za politike n'ugwaruka gwikorera ivyabo kwibagira ivy'abanyepolitiki babosha. Inyishu yonye ni hari nukuigisha amahoro, nukubiba amahoro, amahoro nayo nurukundu, guhimiriza, kuganira, gukorera hamwe, kugerageza, gukorana, abikorera utwabo, n'abadaharanira inyungu za politike, bagakorana n'amareta, kwigisha ko gukora ikibi atakamaro bimaze, kandi kwa mabi agirira nabi ubuzima bwa kiremwa muntu, nta n'ikindi bishobora gushikana ku muntu, nukuvuga ko umuntu wese afise igikorwa cyo guharanira amahoro n'iterambere, dutegerezwa twese guharanira agateka kazi na muntu, kuko gukora mabi naho bibishikana umuntu.
Humanité, ça ne peut rien aboutir.
Abatari bake mubara aho bavuye kugwibutso gwa genocide gw'igisozi barira amaso yatukuye kubera kumva no kubona ibyabereye muri ico gihugu kandi bitari bikwiye kuba, basaba urundi gwaruka kwitwararika kadoza yabo amahoro akabicivugo cy'ugwaruka aho ruherereye hose abantu bakamenya ko ataco bari bakwiye gupfa atari ivyo basangiye. Ikigali Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho guhindura ibwirizwa nshingiro hagakugwamwo ibiringo bigenegwa umukuru w'igihugu no gufuta Burundi ivyo uko abahoze ari abakuru b'igihugu baba abakenguza amateka ubuzima bwabo bwose ni bimwe byasabwe nabitavye ibiganiro bihuza Abarundi mu ntara ya Ngozi. Hari n'abasavye ko amakambi yabateshejwe izabo ko yofutwa, basigura ko muri iyo havuye abantu benshi baje mu migwi igwana. Agatongo asicegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka yari yitavye ivyo biganiro byabereye mu ntara avukamwo, abona ko hoshigwa imbere inyungu z'igihugu imigambwe igatunganywa neza. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nkuko vyabaye handi abitavye ibiganiro bihuza Abarundi bose mu ntara ya Ngozi bategerezwa kwishura ku kibazo kimwe gusa kigira giti tanga umuti ubona ko ukwiye gukoreshwa kugira mu Burundi intwaro rusangi itsimbatare, no kuvuga demokarasi irama. Ivyifuzo vyashikijwe ahandi n'ubu vyagumye bigaruka ni nko guhindura ibirizwa shingiro ibiringo bigenegwa umukuru w'igihugu bigakugwamwo.
Bijya biringo byo umukuru w'igihugu mu ibirizwa shingiro byagomba gukurwaho umukuru w'igihugu akikurirwa n'abanyagihugu igihe babonye bati nta kiturongoye neza kandi nta kidukorera neza. Umwaka wa mbere mu myaka itanu ni wo gupanga ibikorwa, umwaka wa nyuma nawe uhereza buri gihe wamuwa uw'akajagari nawe muce mwumbwira rero iyo myaka itanu hayimari ntawe yigera amara.
Agatongwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'umugambwe FNL itemewe na leta yari yitavye ibiganiro mu ntara ya Ngozi asanzwe avukamwo, kubwiwe gushyira imbere inyungu y'igihugu vyoza ubwa mbere, ariko kandi akabona ko nuko imigambwe ikora vyotunganywa neza.
Imigambwe n'ukuntu ikora n'ikindi giteje ingora. Imigambwe mu Burundi ari imigambwe 43 mugabo miro imigambwe 43 woza kuraba wosanga hari imigambwe iriho kwizina mugabo itagira abantwanyi. Mwene iyo rero ishobora kugira inyifato yo gukora nk'abacangero igashobora no gushyigikira ibidashyigikirika kujya yirongere inyungu zayo. Aba bariko barayishinga canke bayishinze ntubagunze ibindi wewe urose cyubahereza bavuga ati ibindi wewe bananya ntangorane.
Abatari bake basavye ko atamuntu yokwegurirwa ubukenguza amateka bw'imyaka yose ariko gusa yabaye umukuru w'igihugu.
Bakavuga rero yuko ubaye umukuru w'igihugu igihe uhavuye ucyuguma ubu mukenguza amateka, ariko amatwa dusumira n'abariyo n'abari umengo ntacyo badufashije giteye ubwoba. Icyo kintu cyovanwa mu ibwirizwa shingiro kugira ngo
umusenateri azohore aje atowe n'abenegihugu nk'uko bisanzwe. Nta muntu yafashe ubutegetsi ku nguvu yarakwiye guserukira abarundi mu nama ngenguzamateka. Nivya bindi byo gukwegera ko
barasaba ko ibibanza vya politike bitogabugwa hisunzwe amoko.
Umukuru w'igihugu ngo abaye ngo umuhutu ucegera kiwe cyane ngo umututsi ugasanga ibivyo by'abantu tuzi ko turi muri demokarasi umuntu yatowe aba yatowe nyine.
Ikindi cyagarutswe ko n'abatari bake ni cyivuzo cy'uko amakambi y'abateshejwe izabo ari hagati mu gihugu kuva inyuma y'intambara yo mu 1993 yofutwa.
Ikindi ni iki kijanye n'amasite y'abateshejwe izabo ari mu iki gihugu. Twese twarabonye yuko ariho havuye abagwanyi bagiye barateza akaduruvayo hirya no hino mu gihugu. Ayo masite ku by'ukuri abo bantu barakwiye gutahanwa.
Twakomereye dusabe leta izirabe ingene zitunganye ukundi gusha icyo kintu bita amakambi y'impunzi cyane niwanashaka naje naho ndahaba irabe ingene ikundi kundi zohava icyita.
Ibikorwa rusange byahora bikorwa n'ubushaka. Harabasavye ko vyoba itegeko.
Ikindi naco mbona nuko gukora ibikorwa rusangi mu iki gihugu cacu vyoba itegeko ndetse utabikoze agahanwa.
Ibiganiro nk'ivyo bihuza abarundi bose mu karere k'uburaruko vyari kubirabera no mu ntara ya Muyinga. Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi umugwi CNTB ushinzwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo uriko urasubiza amaparcel abayanyazwe ejo kuwa kane icyo gikorwa cyabereye mu Buyenzi no muri Rohero. Imiryango yasohowe ndishima ingingo za CNTB. Idonido ry'iyi nkuru n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanga.
Umuryango usigwa na Sinarinzi Simeo Cibare userukiwe na Ntakarutimana Oscar urasubijwe iparcele iri muri Rohero ya kabiri ibarabara Bututsi inimero zitatu nibirimo byose.
Turi muri quartier Rohero ya kabiri ya komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Aho naho hari parcele nimero zitatu iri ku ibarabara gitiriwe Bututsi yasubijwe kuri no wa mbere umuryango wa Sinarinzi Simeo Cibare. Nkuko ingingo y'umugwi CNTB ibivuga, uwo murwi wemeza ko uwo muhisi yagandaguwe mu rwimo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na kabiri imbere y'uko baranzira Rafaheli yakora mu bushikiranganji bw'ubutungane yigarurira iyo parasera. Nk'uko amatohoza yakozwe n'umugwi CNTB abandanya bivuga, Ntakarutimana Oscar aserukira umuryango wa Sinarinzi Simeon Cibare arashima kubona umugwi CNTB wabashikirije naho hari haheze igihe kinini ingingo yo kubakomoreza yarafashwe ariko ntije mu ngiro. Ntakarutimana Oscar asaba abahora bakorera muri iyo parasera gukinjura ibyaciye bija mu ngiro.
Kuno munsi uri hejuru rero CNTB igihe yatwegurira iyi parcele tubera hano yari cyo dusaba rero abo bantu bayipanze n'ukuri ni batuvireyo atahindi kinze gusaba ngira ngo nkamwe bavuga bati ayo mahera yose yo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntango z'ukwa gatatu 2015 turayabahaye tugaharura ku munsi ku munsi tuheza rero tukemera duti nibagume ngaha mugana aho nyine turinze gusinya amasezerano mashasha kandi ahagarikiwe n'umugwi ugeje gutatura matati y'amatongo n'andi matongo CNTB dushaka yuko boguma ngaha bakava ngaha baduhagarikiye bakatu vira mu iparcele ibintu byabo bakagenda batwaye dufamaze twemera tuze tubonane mu nyuma yo mahera badufiti mugabo nibaveyo nta kindi twe dusaba.
Ntakarutimana Oscar avuga ko umuryango aserukira ugiye kwitwarira abahora bapanze kuva mu kwezi kwa gatano muri 2015 kuko batigeze babariha nkuko bari babisabwe n'umugwi CNTB. Abo mwishiramwe nturengaho bahora bapanze muri iyo parcele yasubijwe ntibashimye kugira icyo bavuze. Igikorwa cyo gushikiriza iyo parasera abasigwa ba Sinarinzi Simeon Cibare cyabaye uwaguze iyo parasera ariwe Roza niyo nizigiye atari hari. Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB yabwiye Ijwi rya Amerika ko umukenyezi yamenyeshejwe ko yategerezwa gusubiza parasera kuva mu kwezi kwa kabiri muri 2014 aranana. Icyo umukenyezi yokora no kwitwarira uwo bari baguze ariwe baranzira Rafaheli nk'uko bivugwa n'uwavugira umugwi w'igihugu ushinzwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB.
Sitwebwe dutohoza sitwebwe tuza kuraba amatungo yiwe kurya baguze baraguze barafitanye amasezerano y'ubuguzi. Amasezerano y'ubuguzi arafise ahaca arafise ingene bigenda twizere ko bazovugana agaheza akamusubiza iyo nzu. Kandi gushika uno munsi Rose ntaratwitura kugira ngo tumutunganirize kugira ngo bamukurikiranye baranzira ashobore kumusubiza
inzu yiwe ni atwitura naho tuzoza tumutunganirize kuko twebwe nta numwe oyatwituye tudatunganirize
wasohowe muri yo parasera yo mwirohero ya kabiri ntashimishwa niyo ngingo ya SNTB Rose niyo nizigiye asigura ko iyo parasera yayiguze mu gihumbi 1987 yisunze amategeko y'igihugu nta byinshi yashinje kubwira ijwi rya Amerika Dieudonne Mbonimpa yashikirije ko muri ino minsi hategekanywa gushirwa mu ngiro dosiye 10 ziraba matati y'amatongo mu gisagara cya Bujumbura hadasigaye inyuma mu ntara zo mu gihugu hagati icyo gikorwa cyo gusubiza parasera bazinyazwe cabaye kandi kuri uno wa kane muri zone ya Buyenzi ku ibarabara rya 19 inimero 28 i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tugaruke mu Rwanda mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abana b'inzererezi batera biyongera mu mabarabara ya Leta y'u Rwanda irateganya kuja ihana umubyeyi byagaragaye ko atitayeho umwana wiwe bikamuviramwo kuja kuba mu ibarabara ibindi kuri inkuru twumvirize Asumta Kaboyi
Muri iminsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali haragenda hagaragara umubare w'abana biyongereye mu muhanda. Iyo uganiriye n'abo bana benshi bakubwira ko impamvu zabazanye mu muhanda zituruka ahanini ku mibanire y'ababyeyi babo.
Nageraga nyene ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho. Rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge.
None se ko rufite ababyeyi kukihoraraga hanze.
Uko baratandukanye mbora uko mbigenza nyine bakazajya bamererekanya none bamitangiye mu muhanda
wese kuri mutawe yitane irihe
awero muti mwakanyanga inwa numwenge nakenda kandi fure
Ministre w'umuryango w'Adagasinzigwa ubwo yasobanuriraga abasenateri b'iki kibazo yababwiye ko umwiryane mu miryango ababyeyi batanye cyangwa abana babaye imfubyi ndetse n'abantu bwabo bashobora kunanirana aribyo biza imbere mu bituma abana bajya mu muhanda Ministre avuga ko ababyeyi bagiye kujya bahanirwa uruhare bagira mu gihe aribo babaye intandaro yo gutuma abana babo bajya mu muhanda
ariko ubu ngubu intambwe turimo gutera ni ukuvuga ngo na wa mubyeyi uri bube tubona ko ibyo byose bihari abifite nta mpamvu yuko nuwo mwana habeho n'uburyo bwo kumuhana kuko hari naho mu mabwiriza mu mategeko atandukanye dufite muzi ko no mu itegeko nshinga ukurera umwana inshingano z'umubyeyi zirasobanutse iyo utazishyize mu bikorwa rero no guhanwa nabyo birashoboka
mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda giteganya ibihano ku mubyeyi cyangwa umuntu wese urera umwana akirengagiza inshingano zo kwita kuri uwo mwana ukiri muto bikaba byaviramo uwo mwana kwishora mu buzererezi uyu mubyeyi yahanishwa igifungo kuva ku mezi abiri ariko ntikirenza amezi atandatu nihazabe ngombijana kugeza kuri miliyoni cyangwa kimwe muri cyo gihano ababyeyi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuze ko ibiza ku isonga bituma abana bajya mu muhanda ubuharike bufata umwanya wa mbere kuko aho ubuharike bwageze hatangira n'umwiryane hagati y'ababyeyi ibi biza kuviramo abana bamwe na bamwe guhunga iyi miryango yabo bagahitamo kwigira mu muhanda
iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya ku kumurera wenyine nyibura ntanareke ngo dufatanye wenda tumufatanye nanjye afashe kuri babana aho ntagira umujinya ni hehe giye banaraharitswe ubu hari mugenzi wanjye wundi ubu mugabo yaramutwaye ingaruka mbere na mbere usigara nabana wenyine ukabarera wenyine cyane noneho ko ugira umugirana ishyari wawe na mukeba wawe mukamwanicana iyi ni ingaruka yo kuba wagira kuko bagushakeho undi Nuko wa mutungo wawe baragusesagura.
Ababyeyi bagane n'ijwi rya Amerika ariko bafite abana babananiye bakajya mu muhanda. Babwije ijwi rya Amerika ku bukene buza kwisonga mu bitera abana babo kubinzererezi.
Ngenza kureba ibirayo baje kumena nka bitwara ngo bitekere umwana karye.
Kandi aritegeko rivuga ko bazajya bahana umuntu wese washoye umwana we mu muhanda.
Ngewe byiza nuko hari abamama baza gutwara abana bakabajyana mu kigo.
Wowe wumva wa muhumbu ugira neza. Kuko urumva kumurera ni ikibazo.
Ni ikibazo rwose ubwo ngize n'amarirwa nkaba n'umujyana yabara amahirwe.
None se bazaduha. Tuzaza kuba duhana bazaduha rero barambirwa zarekeraho.
Niba barambirwa?
Bazarekeraho.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umuryango ifatanije n'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bana UNICEF mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu turere 11 tw'u Rwanda twakoreye ubushakashatsi. Shati habonetsemo abana barenga igihumbi bari mu muhanda bafite hagati y'imyaka 14 na 18 umujyi wa Kigali ukaba ari ufite umubare munini wabo bana intara y'Iburasirazuba ikagira abana bake bari mu muhanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Radio ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Demokarasi n'ikintu gihambaye kuri kazoza ka Afrika. Ariko kugira demokarasi ishinga imizi kandi rame hari bikwiye kubanza gutunganywa. Igikuru muri byose na matora gigwa mu mwidegemvyo kandi agafatira abantu bose ku rugero rumwe. Ivyo nibishobora kuba abanyagihugu batora bataronkejwe amakuru akwiye ku bibazo bikomakomeye by'igihugu canke iyo babujijwe kugira amanama canke iyo batagize uruhara mu bikorwa bijanye no gushigikira abakandida baba bipfuza gutora. Mu yandi majambo, uburenganzira bwo kwishira no kwizana mu gushikiriza ivyumviro, ugutangaza amakuru canke kugira amanama mu mwidegemvyo ni bimwe mu bintu biranga amatora agizwe mu nzira ya demokarasi. Ni nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirajwe ishinga muri aka kanya n'itituka ry'umwanya n'ibihe bibereye amatora mu gihugu cy'Uganda akwiye kuberamwo. Ivyo bikaba ari mu gihe amatora ya mbere y'abashinga amateka nayo umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Abakandida 8 nibo bariko bariyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, harimo n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1986 akaba yatowe ku nshuro ya mbere mu mwaka w'1996. Ubu umukuru w'igihugu ariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu inshuro igira gatanu. Ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu ku isi Human Rights Watch ritangaza ko ibihe byo kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Buganda bigizwe n'igitsure kubamenyesha makuru, iterabwoba n'igabisha ry'uko bashobora kuzira amakuru batangaza. Ahandi naho Human Rights Watch ikavuga ko Leta itoteza kandi ifise igitsure kubatagira aho bahengamiye bavugira mu binyamakuru canke babicisha mu mashirahamwe ategamiye Leta. Igipolisi nacyo kikagenda cyomora abagira imyerekano y'abatavuga rumwe na Leta, kikabahagarika mu buryo burengeje kandi buteye kubiri n'amategeko, kikabakubita, kigakoresha uburyo butemewe.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha nyuma imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana asubira twibutsa ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yaduteguriye. Aloys,
makuru twabateguriye: Leta y'u Rwanda imenyesha ko igiye gutangura vuba gukorana n'amakungu kugira bimurire impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda mu kindi gihugu cyo kwemera kuzakira. Ni mu rwandiko rwashyizwe ahabona na Leta y'u Rwanda kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa kabiri mwaka w'2016 ibicishije kuri site yayo ya internet. Ku Buganda naho umukuru w'umugambwe FDC ukomeye mu batavuga rumwe na Leta ya Uganda Kiza Besirye amenyesha ko afise ubwoba ko hashobora gutangwa ruswa bigatuma adatahukana intsinzi yiteze mu matora y'umukuru w'igihugu. Abivuze mu gihe mu ndwi iza itariki 18 z'uku kwezi kwa kabiri igihugu cy'Uganda ariho kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'ay'abashinga amateka. Makuru kuri Sudani y'Epfo: Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yaragenye umukeba wiwe Riek Machar mu kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu. Iryo genwa rije gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ku mukono mu kwezi kwa munani no guhagarika intambara imaze imyaka irenga ibiri. Naho kuri Siri y'igihugu cy'Uburusiya catanze icyumviro cy'uko hoba ibiganiro byo guhagarika intambara muri Siriya. Minisitiri w'Uburusiya w'imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov yamenyesheje ku munsi wa kane ko Leta yiwe yamaze gutanga urwandiko rw'ingene iyo ntambara yohagarara.
Njuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, kandi ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.